Murachumva radijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Bamwanya nshuti zacu mwongeye kwirirwa ni Thomas Kamirindi wongeye kubasuhuza kandi nanone mbifuriza kugira umwaka mwiza kurangiza uyu nguyu neza mugatangira undi mu mahoro. Radio Ijwi rya Amerika iravugira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22 mu Burundi. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ikaze muri aya makuru. Mu Rwanda bamwe mu batuye I Kigali bifuza kujya kwizihiza iminsi mikuru ya bonane iwabo kwivuko, ariko byabaguye kubona imodoka zibageza aho bagomba kujya.
Baracyakwandi kubona hari abantu benshi. Hari abantu benshi kugira ngo nyibone ndabona bitanye bitaribonyewe he. Mudamu wanje n'abana ntago bakwishima. Ntago nabandi ndiye ngenyine kandi nfite ibyo tugomba gusangira ngo mvuge ngo biranshimishije.
Turabizizura baturaye mu nzira.
Muraye mu nzira gute dusobanure.
Turaye nyabugogo gye twabaza uko dutanga tugiye kwitegura.
Aba rero ni umusaza n'umukecuru. Umwe yerekezaga mu karere ka Nyagatare mu ntara y'Uburasirazuba, undi muri Ngororero mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda bagize rero ibibazo by'imodoka. Abasirikare ba Eritrea bavuye mu mijyi minini yo mu majyaruguru ya Ethiopia, naho President Vladimir Putin yiteguye ko mugenzi we w'Ubushinwa Xi Jinping azagenderera Uburusiya muri uyu mwaka ugiye gutangira. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, mugume hafi. Nkuko rero nari maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi, abasirikare b'igihugu cya Eritrea bavuye mu mijyi minini yo mu majyaruguru ya Ethiopia bakoraga yiki? Eugene Mukankusi arabitubwira.
Aba basirikare ba Eritrea barwanye ku ruhande rw'ingabo z'igihugu cya Ethiopia mu ntambara y'imyaka ibiri mu ntara ya Tigray mu majyaruguru y'igihugu, bavuye mu mijyi ya Shair na Aksum berekeza ku mupaka. Ababyiboneye batatu babibwiye ibiro ntaramakuru by'Ubwongereza Reuters. Kuva muri iyo mijyi bije bikurikira isinywa ry'amasezerano ya tariki ebyiri y'ukwezi gushize kwa 11 hagati ya guverinoma ya Ethiopia n'ingabo z'intara ya Tigray yasabaga ingabo z'amahanga kuva muri Tigray. Cyakora Eritrea ntiyari mu basinye amasezerano, kandi kuba ingabo zayo zikomeje kuboneka mu mijyi minini y'abanya Eritrea byabyukije ibibazo hibazwa igihe amasezerano azamara. Ntibyahise bisobanuka niba ingabo za Eritrea zavuye muri Tigray zose cyangwa niba zasubira inyuma ziva mu mijyi imwe. Minisitiri w'itangazamakuru wa Eritrea Yemane Gebremeskel yabwiye Reuters ko atahamya cyangwa ngo ahakane ko ingabo zirimo kuhava. Cyakora Getachew Reda, umuvugizi w'ingabo za Tigray n'umujyanama mu by'umutekano wa Ethiopia Redwan Hussein, ntacyo bahise basubiza uyu munsi kwa gatanu ubwo bari babisabwe. Abakozi batanga imfashanyo mu mijyi ya Aksum na Shire bavuze ko babonye amakamyo menshi n'imodoka zihagaze hamwe n'abasirikare ba Eritrea ejo kuwa kane bagenda berekeza ku mujyi wo ku mupaka wa Sheraro. Umwe muri abo bakozi yavuze ko abasirikare barimo gushyira ibiganza hejuru basezera.
Hagati aho, perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yatangaje uyu munsi ko yiteze ko mugenzi w'Ubushinwa Xi Jinping azamusura vuba aha mu ntangiriro z'uyu mwaka ugiye gutangira w'2023. Inkuru irambuye na Fidele Niyongabo.
Perezida Putin yamenyesheje ko biteze urugendo rwa perezida Jinping mu Burusiya mu ntango z'umwaka uza, atangaza ko urwo rugendo zo kwereka amakungu yose ingufu zo gukorana hagati y'ibihugu byabo byombi ku bibazo bikomeye bisangiye. Yamari byatangajwe na perezida Putin biratandukanye n'ibyatangajwe na perezida Xi Jinping byamaze akanya gatoyi, aho atacho yavuze ku byerekeye urugendo rwiwe mu Burusiya. Urugendo rwa Jinping mu Burusiya ruzoba rwerekanye ko igihugu ciwe gishigikiye Burusiya mu gihe ibitero ico gihugu kiriko gikora muri Ukraine bitariko bigenda neza. Mu biganiro ba perezida Putin na Jinping bagiranye hakoreshejwe video vyerekanywe kuri televiziyo ya leta y'Uburusiya, Putin yatangaje kandi ko afise imigambi yo gukomeza gukorana hagati y'igihugu ciwe n'Uburusiya. Ibyatangajwe na perezida Putin byamaze hafi y'iminota 8 vyerekana ko Uburusiya buriko butera bwikura ku bihugu byo mu burengero bw'isi vyabuciriye ivomo mu bijanye n'ubutunzi na politiki kubera ibitero vyabwo muri Ukraine. Ivyo bihugu vyarahaye ibigwanisho Ukraine. Uburusiya buriko bwiyegereza kurushiriza Ubushinwa, igihugu kiriko gitera gikomera cyane ku rubuga mpuzamakungu. Ibyo bihugu byombi byarateye igikumu ku masezerano yo gukomeza kurushiriza gukorana hagati yabyo mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka.
Noneho tujye muri Myanmar. Urukiko rwahamije Aung San Suu Kyi, wahoze ayoboye igihugu, ibyaha bya ruswa, rumukatira gufungwa imyaka 7. Fidele Niyongabo arakomeza no kuri iyi nkuru.
Aung San Suu Kyi yagiwe n'ubwoko 5 bw'ivyaha vya ruswa uno munsi kwa gatanu. birangije urubanza rwiwe rwari rumaze amezi 18 ubwo bwoko butanu bw'ivyaha vya ruswa yagirijwe bijanye no kuba yaguze indege ya kajugujugu yahombesheje leta. San Suu Kyi avise imyaka 77 muri iki gihe yapfunzwe n'igisirikare muri Myanmar kuva habaye kudeta mu mwaka w'ibihumbi 2021. Yagiwe n'ivyaha vyose yagirijwe birimwo ivya ruswa no kuba yihojeje ingingo zerekeye kugwanya ikiza ca COVID-19. Abamenyesha makuru barazirijwe gukurikirana urubanza rwiwe muri sentare, abamwunganira bakaba barazirijwe kuvugisha itangazamakuru. Kuva urubanza rwiwe rutanguye yabonetse ku mugaragaro rimwe gusa ari muri sentare, yakoresheje abamwunganira kugira ashikirize ubutumwa amakungu. Mu ndwi iheze, urwego rw'ishyirahamwe ONU rujejwe amahoro n'umutekano ku isi rwasavye abategetsi b'abasirikare ba Myanmar kurekura Aung San Suu Kyi mu ngingo yarwo ya mbere ku kugene ibintu vyifashe muri Myanmar kuva habaye kudeta muri ico gihugu. Myanmar yaranzwe n'uruhagarara kuva igisirikare gifashe ubutegetsi kigakuraho demokrasi yari imaze igihe gitoyi muri ico gihugu, vyatumye haba imyirekano ikomeye mu gihugu.
Fidele Nyongabo na Eugene Mukankusi, murakoze kutugezaho ayo makuru yo hirya no hino ku isi. Shuti ni kuri radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Buriya turi no kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu, naho ni mujyeyo mukurikira aya makuru ko tuyabagezaho. Nkuko rero nabibabwiye mu ngingo z'ingenzi, Abanyarwanda batuye ibice bitandukanye by'igihugu baritegura kujya kwizihiza umunsi mukuru wa Bonane ku mavuko yabo, ariko byabagoye uyu munsi kubona imodoka zibatwara. I Kigali, Eric Bagirubusa yagiye ku kigo cya Nyabugogo aho abagenzi bazifatira, maze atuzanira iyi nkuru.
Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu, radijwi rya Amerika igera i Nyabugogo mu mujyi wa Kigali, mu kigo abagenzi bategeramo ibinyabiziga byerekeza mu bice bitandukanye by'igihugu, yasanze abantu ari uruvunganzoka. Kubona hutambukira byari bigoye, byagera ku kwinjira mu nzu abagenzi bafatiramo amatike bikaba ibindi. Ibi byasabaga umukozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe imirimo imwe n'imwe ifitiye igihugu akamaro RURA kwinjira muri buri nzu agatanga imirongo ngenderwaho. Aha yarageze muri kompanyi ya Capital Express itwara abagenzi mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Ariko biroroshye, icyo mvuga uyu mukozi ukorera hano akeneye guhume ku mwuka muzima, hajye hinjira babiri cyangwa batatu bakatisha tike abandi bagume hanze.
Aha muri Nyabugogo imirongo yari miremire kuri buri nzu zikata amatike. Abanyarwanda bari bayiraye kwibaba bazindukanye n'iyonka. Ubitegereje ku maso hari abo bigaragara ko bari bamaze kunanirwa, abandi bijujutira umuvundo wo kutabona amatike. Uyu werekezaga mu karere ka Rusizi ahagana mu masaa sita z'amanywa, yatubwiraga ko yageze Nyabugogo mu rukerera rwo kuri uyu wa gatanu.
Ngiye mu ngo ndashaka kugira Rusizi kuva saa 10 ndahangaha, murabona umuntu tutababaje kweri saa 10 za mu gitondo nibwo nangeze ahantu. Ni ikibazo nyine mwagakwiye kudukorera ubuvugizi bwihuse, dore n'imvura iraguye.
Uganiriye n'Abanyarwanda byumvikana ko kuri bo kwizihiza iyi minsi mikuru isoza ikanatangira umwaka bari kumwe n'imiryango yabo barangije kubigira umuco. Nk'uyu musaza n'umukecuru, umwe yerekezaga mu karere ka Nyagatare, undi muri Ngororero.
Ubwo rero nanjye gusaba ababyeyi tusangira Noheli, nanjye gusangira ubunani n'umuryango wanjye, abana n'umugore. Hano bitewe n'uko hari abantu baba bashinzwe umutekano, ufite icyizere cy'uko ko n'imodoka z'abazi hari abagenzi bavuga bati tujya hana, niyo icyizere mfite kuko haba hari abantu bagomba kunyobora. Cyo kandi kubona hari abantu benshi kugira ngo nyobore, ndabona bitari bunyorohere.
Muri wowe uramutse utangiye umwaka utari n'umuryango bikugabanyiriza iki?
Umudamu wanjye n'abana ntabwo bakwishima, nanjye kandi sinakwishima, bitewe n'uko ntabwo naba ndiye njyenyine kandi mfite abo tugomba gusangira ngo mvuge ngo biranshimishije.
Turabizize rero abaturaye mu nzira.
Muraye mu nzira gute dusobanure?
Turaye Nyabugogo gye twabaza uko dutanga tugiye kwitegura.
Wabonye itike se?
Ashwe ndi ku murongo wo kwishaka. Ntayo ndabona. Nese kureba ndi nyuma abandi aribwo mpageze. Kabareba abantu bari aho murongo ukureshya ndi bugerweho ryari.
Ariko ikibazo nabajije na bagenzi bawe, uramutse wizihije ubunane utari n'umuryango bigutwaye iki?
Abari ikibazo umuntu abagomba gutangira umwaka ari kumwe n'umuryango bagashimira Imana hamwe bose bari kumwe.
Bashimira Imana kubera iki?
kuturangije umwaka nyene dutangiye undi tukishimira hamwe.
Ibihe nk'ibyo byageze ahenshi usanga abashoferi bihutira guhindagura ibiciro by'ingendo bashingiye ku bwinshi bw'abagenzi baba bakeneye kwegerana n'imiryango yabo mu busabane. Ibi bigakorwa cyane kubifitiye imodoka zabo zidatwarira abagenzi hamwe. Uyatubwiraga ko igiciro cyo kugira usizi kikubye inshuro zirenze ebyiri.
Nta muntu ugera usizi uri hano mu mujyi.
Hariya wambwiraga ngo usizi nangahe?
12 n'ivatiri.
Murabiri ni vatiri ubundi yarangaye se uretse wende iminsi miko
5800 ukatishije muri agence watunze umuntu
bakuvana gukuba kabiri ugateranya
nuse ko ari vatiri yamuniri
baragwana imoto
12 shofera gatwara 11 atwara
ariko asteri ndabifite nenge yica
kwasteri nawe ufite itike yicwe
Nguwe afite kwasteri yicu mwajyanye na Je ni ivati
kwasteri se kuki bakubye kabiri
kandi byanjye Uyatanga ugezeyo Uricha modoka yarusize
Radijwe rya America harabo yabonye bamaze kwemeza ko batagitashye kuko bavugaga ko ku mirongo bari batonzeho ababishinzwe babamenyesheje ko imodoka zagombaga kubatwara zarangiye
Bo zarangiye niko bari kutubwira
Mwiteguye kubigenza mute rero
Ubwo no gusubira mu rugo nakunda
kazataha ryari kwe jaho ubwo bishobora kuba ari bwo byaba bikomeye
ubwo tubivuyemo nabyo gutatwa bivuyemo
uri yumva ute rero kuba ugiye gusubira mu rugo
nagahinda gusa none imodoka ni tutayibona se turabigenza gute
nta gutangirira no heri mu gasozi cyangwa na bonana
umuntu ugiye mu hangaro wangu
Tuganira na bamwe mu bayobozi bahagarariye kompanyi zitwara abagenzi bo batubwiraga ko nubwo bigaragara ko abagenzi biyongereye bitabateye impungenge baremeza ko nta numwe uraburuka ageri wabo Bwana Jean Bosco Hakizimana ni umuyobozi muri kompanyi ya Capital Express itwara abagenzi mu burengerazuba bw'u Rwanda
Mba ingendo mu byukuri nkuko mubibona abantu ni benshi ariko natwe nk'aba transporter twiteguye uburyo dutwara aba bantu muri ibi bihe biba bidasanzwe Imodoka tuba twaziteguye kandi tugashyira na gahunda kugira ngo tubatware neza nta usigaye kandi mu byukuri buri saha turi kugenda twohereza imodoka n'uburyo twakatiyemo abantu bakagendera kugira nta kibazo
urabona sibiza gushoboka ko aba bantu bose mu barangiza
abantu turabatwa ahubwo ni bake yako basanzwe baza nubwo mubona ari benshi ariko ntabwo ari benshi cyane imodoka zihagije zirahari nta kibazo rwose
mu yindi minsi uyu mubyigano w'abagenzi ntusanzwe muri Nyabugogo ahanini ukunze kugaragara cyane mu minsi mikuru isozi kanatangira umwaka akenshi akunze kugaragara n'ababuri ibinyabiziga bibacyura bakisanga baraye mu kigo bategeramye imodoka cya Nyabugogo inzego zibishinzwe zikabarindira umutekano birashoboka ko no kuri iyi nshuro hari abaza kuharara mu bihe nk'ibi kandi abashinzwe ibyo gutwara abantu n'ibintu ndetse na polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano mu muhanda baburira abashoferi ko baba bakwiye kongera ubushishozi mu muhanda nyuma mugambi wo kwirinda impanuka kugira ngo ibyari ukwizihiza iminsi mikuru bidahinduka gukura ibiriyo bagira ubusaba ijwi rya Amerika I Kigali
Eric urakoze kuri iyo nkuru ariko rero tuve mu Rwanda tujye mu Burundi aho abatwa baba mu kigwati cya Nyarurambi muri komine n'intara Cankuzo bavuga ko abajejwe intwaro bababera intambamyi yo kujya mu makoperative yo kwiteza imbere abajeje intwaro bo barabihakana ni inkuru y'ijwi rya Amerika yifashishije abakunzi bayo mu Burundi turayisomerwa na Desire Hatungimana ukorera I Kigali mu Rwanda
Twebwe mengo arubasha no mengo baradukumiriye. Twagize ngo tuyishinge ihengwa babategetsi baturabye inyuma.
Uyu ni umwe mu batwa bo mu kigwati cha Nyarurambi muri komine Cankuzo yagiriza abajejwe intwaro ko babankiye gushinga cooperative. Isoko ryacu aho ryabasanze mu kigwati ryasanze bariko baracura utwuma dutandukanye. Mu gihe abanyagihugu benshi muri kino gihe bahurikiye mu makoperative yo kwiteza imbere, bo bavuga ko bahisemo kuguma bakora uwo mugabo w'ubucuzi
amakoperative yo kwiteza imbere nta turabona
demokratitive twabuze abo dufata mu mugongo
twebwe mengo arubasha no mengo baradukumiriye twagize ngo tuyishinge ihengwa babategetsi baturabye inyuma geze no musi twace twemera twifatira ingingo yo kuguma twikorera utwuma buke buke
mu makuru buramatari w'intara ya Cankuzo yahaye isoko ryacu asigura ko abo batwa bansitse kuja hamwe n'abandi banyagihugu mu ikoperative avuga kandi ko bagoma bakora amahimiriza kugira abakuremwo ukwikumira gutyo bashobora gufadikanya ibikorwa bakora by'umwuga hamwe n'uburimye ariko urongo runani rwo basangwa butaka Uniproba Emmanuel Nengo avuga ko amatongo yo kurimamwe ko basangwa butaka kikiri ikibazo gikomeye
nibi navyo bavuga ku by'amatongo bavuga ko bashakuzogira ibigwati village mixed twebwe aho hose batuvuze ibyizigiro tubigiye kuzova mu nzira mugabo ikibazo cyaho umutwa ategerezwa kurima kurima na wakimbura akaja muri cooperative cyo kimwe n'abandi afite mugabo mikoro nicyo giguma ari umuzi ku miryango y'abantu kuko urabona ko bageze bavuga bati abegeranye bafite amatongo manini abatongo ni bashire hamwe barime ibintu bimwe bimbure byinshi none abatwa ubirabye abatwajyawe kinubwa imetero 5 ubuzigira n'ubundi gushaka gushaka kwibwo twa ari gihe bayivuze yari politike cyangwa umushikiranganyi cyangwa yari karabivuga tukaca turaba ubutongo bw'abatwa uko bimeze ariko twinote duti none leta irabibona byukuri irabona ko icyo kibazo cy'amatongo kubatwa kuko cyo ngo abatwa ngo n'abarundi benshi uya bagiye mu byumu mu byu bimwe twovuga ngo kuraba mu byukuri ubwoko bw'abatwa iyo babirabye mu byukuri nta kibazo babona yuko abatongo abatwa amatongo bafite twovuga ko atabyo babona barakibona mugabo bacashaka kugishyira muri rusange.
Itegeko rigenga amakoperative mu Burundi inimero 1 agakwega 12 ryo ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu 2017 riratomora neza ko ikoperative yugururiwe abantu bose kandi umuntu yinjira kugushaka kwiwe. Ahanini amakoperative agizwe n'abakora ibikorwa byo kwiteza imbere mu bijanye n'uburimyi, abatwa nabo bakora iby'ubucuzi nk'uko uyu mutwa wo mu kigwati cya Nyarurambi abivuga.
Twege turacura inajoro, tugacura intero, tugacura n'imbugita, eka icyo ari cyo cyose umuhoro turakora, tugaza turatwara ku isoko. Ubu turaronka nk'udufaranga duke duke, hari umuntu ashobora kujya nawe ku isoko akaronka nk'ibihumbi bibiri, nk'ibihumbi bitatu, akagura agafu aza gushira abana muhira n'umunyo n'utupfu. Hariho abeshi usanga bakoresha ubusuma, mugabo twebwe ngaha turitunze kubera uwo mwuga wacu.
Hambavu y'ubucuzi abasangwa butaka babeshijweho no kubumba. Akaza hanini gakogwa n'abakenyezi. Uyu ni umwe muri bo atwiganira ingene iryo bumba ribagora gushikira, ari nacyo gituma asaba ko leta iyo bashigikira mu by'uburimye.
Ubunyene umuntu asaba ko botugarukira ko bakaduhereza nk'amasuka yo kurima, nibumba turikura kure hiyo misiha uva ngaha nka saa 11 ukongera ukatusikino nka saa 9 z'umutaha. Aho wagiye atana tubiruriye, aho wasize imicuko iri ngaha tacyo iri kiraronka ijya kurinda ugasika muhira usanga atakihari.
Inyuma y'ishyirwaho ry'itegeko rigenga amakoperative kumwe bila 17, leta yavuye itangura gushinga amakoperative yiswe sangwe mu mwaka wa 2019. Amahimirizo yo kuyinjiramo ku banyagihugu aca kugwa mu mwaka wa 2020 akurikirana n'imyamamazo y'amatora y'inzego z'igihugu, maze bituma bamwe bibaza ko izo koperative ari z'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi kandi waboneka cyane ku rubuga na bugingo n'ubu harabayitirira uyo mugambwe nubwo yashinzwe na leta.
Desira Tungimana, urakoze. Ijwi rya Amerika, turacyari mu Burundi. Ikibazo cyo gutandukana hagati y'abashakanye kiriyongera cyane cyane mu mujyi wa Bujumbura, aho muri uyu mwaka wonyine gusa w'ibihumbi 2022 ingo z'abatandukanye zirenga 300. Mugenzi wacu Fidele Niyongabo araganira na Maître David Dusabe wanonosoye iby'amategeko ari Bujumbura, na Justine Nkurunziza umupfasoni ukurikiranira hafi ibibazo by'agateka k'abakenyezi n'imiryango, we ari Ottawa muri Canada. Maître David Dusabe arasobanura igituma abatandukana biyongera mu Burundi.
Icyo jewe mbona ahanini mfatiye kubo usanga ubu umuntu ari karakira nuko icya mbere cyo tukera abagabo nabo basaba kwahukana, ariko uyu munsi ugiye kuraba n'abakenyezi ubunye barasaba ku bwinshi kwahukana. Rero je novuga yuko ibyo bitigiri byagiye kuduhuzwa no kwerevuka kw'abakenyezi ubu ubikanguye nabo bakamenya yuko kwahukana ari uburenganzira bwabo. Uyu munsi nabo bakaba bajya mu bawongereza ibyo bitigiro kugira ngo basabe kwahukana, mu gihe tuzi yuko umugabo ari basaba kwahukana gusa. Je nibaza ko ahanini byo ariko biva kuri icyo kintu.
Ibi bitigiri bitangwa muri uyu mwaka wonyine w'ibihumbi 2022 bavuga ko ingo zimaze gutandukana kwahukana ari 336. Ibyo bitigiri witegereje iby'imbere yaho ubona icyo kibazo gitera kiduga uko imyaka igenda?
Yego cyane, biraduga ntibisaba kwiyongera, biguma biduga gose ahubwo. Ariko kandi tugiye kubiraba ubu kuduga kumenyekana kubera unye bisigaye babikurikirana gose, basigaye bagira aya matatistike nubwa ibyo biharo basigaye babigira. Naho ubundi ho jeni baza yuko na kera imanza kwahukana zarabaho uretse gusa ko zanateba. uyu munsi uretse rero yuko abawukana ari benshi ubundi ubunyi byo kwawukana ntibigiteba nka kera ubwo kenshi usanga abantu baramaze gufata inzira yo kwawukana biciye mu kumwumvikana rero mu gihe abubakanye bumvikanye kwawukana biroroha gose bagira audience imwe no kuvuga bazi imbere y'umucamanza rimwe gusa bakababaza bati ibi bintu mwanditse hano murabihuriza kwa tego turabyumvikana ko saba rero ni mwigire bagashashira urubanza mwiherere mukazoza byarahebye rero jeni baza yuko ahanini uyu munsi nibyo biduzana ibitigiri uko abantu barerevutse impande zose kera uvuze umukenyezi ngo kwawukana yaca yumva umengana menshi reka no ku bagabo bavuze ngo kwawukana wamengo n'ibindi bintu umengo uravuye mu muco w'ikirundi umengo uramaramaje umuryango ariko uyu munsi nubwo ariko impande zose uyu munsi barabyumva ko kwawukana mu gihe ibintu bidashobotse mu rugo hakwe mwirwa muricana byiza mukarekana
nawe madame Justine Nkurunziza ico kibazo cingo zitandukana zahukana ico kibazo gitera ciyongera mu Burundi nkuko ibyo biharo bitangwa bibivuga mukibona gute kubganyu
cenda bona nyine n'ibyo muravuga yuko bigenda biduga ciyongera cyore nkabona ibyo tavitavuze n'ibyo ariho abakenyezi babonye ubwisanzure n'uburenganzira bwabo babwumvise kurusha bakumva yuko kwawukana ntibiteye isoni ariko ikindi gikomeye jewe mbonamwo ni uko uruhara rw'imiryango mu kubaka ingo rutagikomeye cyane ngira biva kubera umwe wese ariko ariyumva mu mutwe iwe ubukene ni bwinshi abantu basigaye bubaka kure na kure hanyuma ntihabe ya nama y'umuryango yama iri kwiramama ngo wa muryango w'umukenyezi n'uw'umugabo bama bari hamwe kenshi babonye bigiye kuyangara bagahuza abantu bakababwira kibangwe icyo rero turakibona cyane ni mu Burundi ni no mu makungu ahantu usanga abo bubakanye abo bakiri bato bubakanye bibana aribo birya bakimara ntawubaha impanuro ngo abereke yuko iki kintu nikubwira ko atari isi yubamye hari ikintu gishika nka ba mama ba kera bavuga bijya byo gukenyererako ntibyari bibi kuko kenshi bashyira imbere ineza y'urwo rugo be n'ineza y'abana cyane cyane ugasanga rero nta kiyago kikihari umwe wese yereka mu byiwe umugore arakora umugabo agakora hanyuma ntibafata umwanya ukuyaga icyo kiyago rero kitahari kiratuma ibintu byinshi biyangara bimera nabi ntibaheze ngo baje inama
yego tuze ku mirongo ya telefone dufise Innocent uratwumva alo Innocent turafise ikibazo ku murongo wa telefone na Innocent Innocent uratwumva
yego ndabumva
uri he
jewe ndi Ngozi
ushaka kubaza ikibazo abatumire canke gushikiriza icyumviro
yenda harimo iki byose biravanga ndabaza hamwe n'ikirongo nterere n'igihe n'ikimvira
yego tuga
yewe rero icyo nagomba mvuge urabona ibintu byo kwawukana ubu rero yiharaje cyane cyane no mu Burundi kubera nk'ubu urashobora gusanga nk'umugabo yubatse dufite akarorero mu gisagara cya Bujumbura ubundi yubatse ubundi umugore yamusize ku gatumba hanyuma umugabo ashitse nk'umu gisagara akaronka uwundi kubera aba yarutse n'amafaranga wa mugore wine nashobora kumwibuka umugore rero akacavuga ati oke ko umugabo wanjye atakimparasiyo reka nanjye nihigire akacabyara nko dufite n'akarorero akacabyara nko kuwundi mugabo umugore iyo tashe umugabo niyo tashe nawe akavuga ati warandegeye akarindo akavuga rero twahukane ukata bituruka rero ku kintu nacyo kintu cy'inzara inzara ino inzara yatuma rero abantu bawukana kenshi na kenshi nyinshi isabare nticokorwa mu bufata aya mashyirahamwe agatanga inyigisho mu banyagihugu byo kugira ingo zikomere n'ukuri kuko byarenze urugero ugasanga nk'abantu muri ako kanya abana nibo baca baguma bagira ingorane ugasanga habaye ikibazo niyo nteranye na bisi
murakoze cyane turabashimiye yari Innocent dubisa kandi ku murongo wa telefone Thierry uratwumva Thierry uratwumva
ndabumva
Thierry uduhamagaye urihe?
Ndabakuye ndi mu ntara ya Muramvya mu Burundi.
Ikibazo intererano?
Ikibazo mfise.
Yego.
Ikibazo mfise nuko tubona mu Burundi.
Duga ndakumva duga ku ijambo.
Ikibazo mfise ngara mu Burundi hari ingo nyinshi. Ariko tuguma tubona za ukana buri munsi. Kumutu kwa bukeo kwa biji. Hawuzi ikinu biliko miravako. Nizi karubu kene mguwa mdara kee Muburundi. Yaba kwa wafata. Akiumbira wati jewa hinge niruka na umufashe wa anji. Hawuzi uko kwa waru utunzi. Muliko buli ongera. Bukati mawabu kati jewa kwa wala naronde kera. Nige fata izi naronde enda vige jie ngeni terikumunu mutambu kanyo wa anji. Kugezubu niturawa na neza ingene ibintu bihagaze. Ahubwo abari imbere cyanye nebwe abanyimenshi bakuru b'ijwi rya Amerika cyangwa abandi bantu mu bugeje gutohoza mu turabira neza bino bintu ingene biri ku biragenda kubera twabona twebwe byarenze kuko biri ku murindi muremure ugerageje kuraba ingo za ukana mu ndwi irateye n'ubwoba asheze irateye n'ubwoba kabiri.
Murakoze
ikibazo cyanjye n'interanirange n'ibyo nyine
turabashimiye. Murakoze. Yari Thierry Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri isanga turiko turavuga ku kibazo cingo za ukana gitera ciyongera mu Burundi na cyane cyane mu gisagara cha Bujumbura. Ngaruka kuri Maître David Dusabe Innocent hari ibintu yavuze mwumvirije ibyo ibyumviro yatanze avuga ko mu ngo iyo abubakanye barenga ingo nk'umugabo ngo ari afise nk'umutambukanyi wiwe ari nko hagati mu gihugu ngo aje Bujumbura gaca afata nk'uwundi umugore nawe yabimenya akagira uko ndi kibazo gikomeye. Iyo ni mpamvu ikomeye muri ivyo ico kibazo cyo gutandukana kw'ingo.
Yego cyane. Imbozo kwa ukana ni byine bambere zo mu Burundi haro kurenga ibigo ico kizu bwa mbere mu mbozo kwa ukana kurenga ibigo kizu bwa mbere hanyuma ica kabiri nuko umugenzi abahohotera wo bubakanye. Icya gatatu nuko babadahuje bijanye no kurangura amabanga yabubatse no kuvuga umwe agasanga arabishaka cyane undi ntafite ashaka undi icyo gihe abantu babandanye babanisha cyane naho mu gihe umwe mu bubakanye yakoze ikindi kintu gishobora gukura kuri fasoni mugenzi ikintu gikura kuri fasoni mugenzi no kuvuga injure grave akarorero ugasanga nk'umugabo yafashe akana ku ngufu k'imyaka ine ije biramukura ku pfaso n'umugore wiwe canke yaraciriwe donc igihano gihanwa n'amategeko gihanwa n'amategeko mpanabyaha mu Burundi akaro gasanga no mu escro gasanga no mu rusenya nzugi aho umfaso ni canke umugabo afite urenganzira bwo gusaba kwahukana kugira ngo ntabana yasuzugurika kubera ibyo iyo nyifato ya mugenzi rero murumva no mu mategeko kurenga ibigo kiza imbere ya byose na ubundi mu rugo bipfa gushika nta muntu ashobora kwihanganira ko mugenzi amuvanga rero mu gihe bishitse akabimenya uwo mubakanye ni gake bavyihanganira. Justine yatangwa ivuga ati uyu munsi byabindi cyane ko zubakwa mu byo kwihanganiranira byarahebye. Ibyo noce ndabiteranya n'ibyo umutumire uwo intervenye ubwa kabiri avuze kubijyanye n'ubutunzi. Hari igihe jewe kenshi aho nsanga nkunda kwakira usanga uza wumva azavuga ati jewe uyu mugabo wanjye nta kuntu uca kumvanga aguma mvanga n'abandi bagore mu gihe ari nari nkorera menshi nije niza menshi aya mafaranga bari aja gukoresha mu kuja gusambana imodoka yanjye akaba yaja gukoresha mu kuja gusambana ugasanga urugo ntacakira umarira jewe mbona na byiza two kuma dupfa tuvana mbona nubaho neza ku mahera nkorera nawe akabandanya nawe yashimye. Rero urumva umuntu abiteranije musanga ari mbo nyinshi zigenda zifatanganye ukwihanganirana kwaraheze ikindi naco ibibazo by'ubutunzi byamaze kuza aho umuntu nubwo kwari kuyikunda se kavanga ubutunzi ngo bwarasubiye inyuma mugabo haguma haza kakantu ko kuyikunda satuntu twanje kwishyira ko kutumva neza yuko ubutunzi bw'umuryango mwo gusangira mukaburya mu mahoro reka ni nk'umugabo arose n'akazi keza akabona umugore yari yarongoye ntibakwiranye hariho benshi asanga barongoranye bakimerewe nabi ugasanga akarorero bari nk'abigisha ba primaire ejo kazubona umwe Imana iramusekeye arabaye umuntu umwe mu ndongozi za politiki usanga atunze umwanya muto n'agaca ahinduka kazubona umengo umufasoni bubakanye ntibari bakwiranye kazubona rero haje ibyo kuryarukana naho rero cyaje gutangura kurenga ibigo ejo kazabutera induru ego.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti banywanyi, naha aya makuru ahumurije, mbashimiye cyane rwose ko mwayakurikiye. Maze rero mbifurije nanone umwaka mushya muhire, umwaka w'uburumbuke n'ubuzima buzira umuze. Murakarama.